Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe imiganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jordiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze indwi abanyeshuri indwi bo kwishure nshingiro Akamuri yubatswe ku mutumba wa Kireka ni muri commune n'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi barengukishijwe muri parike gamiye sentare y'igihugu ya Kirundo bagirizwa kuba barasibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze bose uko ari indwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizwa manza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka 16 ariko we yaciye arekugwa kwera ta myaka gufungwa yarakwije mu Burundi imyaka yo gufungwa ihera kuri 15 abigeme batandatu mu bo bari kumwe bo baciye bajanwa mu gashoko igipolisi mu Kirundo mu nyuma batatu muri bo bararekuwe ibiro by'umushikiriza manza wa Kirundo bikaba byategetse uno munsi ko batatu basigaye bafite imyaka 15 16 na 17 bovanwa mu Kirundo bakajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru ry'Ingozi ni mu buraruko bw'u Burundi n'ubundi. Amashami atandukanye arimo ayo mu gihugu aharanira gateka kazi na muntu akomeje gusaba ko abana borekurwa muri ayo mashirahamwe harimo n'ayahari hanze nk'ishirahamwe riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch ryavuze mu itangazo ryabo ko abana aho bari ubwo bari bwinshi ku buryo banatinya no gufungura. None mbega amategeko aravuga iki? Abo bana bizogenda gute? Ni kamashirahamwe ku rwego rw'igihugu ariko arakora turabigaruka ko handi hato n'umutumire wacu ariko imbere y'uko mwakira mugenzi wacu na Irobi Eloje wirikaneza abanza tubwire ibiri muri iryo tangazo rya Human Rights Watch.
Iryo tangazo ry'igisata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira uwo ari we wese igihe bata muri yompa abanyeshuri ndwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Lewis Mwaje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo. Umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ta myaka yo gufungwa yarakwije mu Burundi ifatirwa kuri 15 abandanya asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi. Munyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugaba abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi. Ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe buramuka bagiriye icyaha. Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu bavyeyi bafite umwana afunzwe ku wa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafite n'ubwoba bwo gufungura. Iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku vyo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri 8 kubera banditse ngo ja hanze canke turanse ikiringo ca 3 ku ifoto ya president Nkurunziza mu bitabo byabo. Uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri 100 birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha. Ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye. Abawugize basabye ikigongwa abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukunda igihugu mu mashure. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo.
Abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique gucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri zo manifestation n'ukuvuga rero yuko atawuhakana towe carte yuko biri ampirye.
Human Rights Watch hamagariye abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto. Muri kino gihe runanife na Debe rwita ineza abana mu Burundi rwasavye ko abanyeshure bafungiwe mu kirundo borekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro. Abavyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikigongwa abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse. Mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba ataribo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishure nshingiro akamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwijwe rya Amerika ku idosiye iri mu butungane atacyo ivuga ko twagerageje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloje Urikaneza, harakinuye natwebwe twabandanije turondera uvugira president Pierre Nkurunziza kugira ngo twumve ico ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bigona kuri ico kibazo ariko twamukenye. Mukanya turaza kwakira abo mwishira hamwe FNADEB gitaho ineza y'abana kugira ngo batubwire ivyo bazi kuri kino kibazo n'ico bariko baragikora ko ariko imbere yuko tubakira ndeka twakire bamwe mu bamaze gushika ku murongo wa telefone b'abanyagihugu irya nino bavuze ko bafise ico bavuga kuri kino kibazo. Wa mbere duse ni Abdul. Abdul Ikadze, ego uherereye he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba.
Hama ni kibazo canke n'intererano?
Je nagira ngo mbanze mbabaze abo bana bafite imyaka ingahe ku buryo
batatu basigaye bafise 15, 16 na 17 mu gihugu c'u Burundi baravuga yuko umuntu wese amaze kwiza imyaka 15 ashobora gupfungwa.
Ashobora gupfungwa.
Yego, mu gihe yagirwa n'ica.
Yose baba barabikoze ku bushake cyangwa byarabatunguye nabo.
Ico kibazo mukanya turaza kukibariza uwo muri FNADEB twari twibaza ko tuba turi kumwe ku murongo wa telefone ariko aga telefone kamucikanye muhinga bw'ivyuma bari ko aragerageza gusubira kumutora kugira ngo yishurutswe tubazo twanyu turaza kukamubaza.
Uko inama natanga uko abo bana nimba bafite imyaka yo gufungwa asuzumwa nimba barabikoze ku bushake bakaba bagira ukuntu babahana ariko batagombye gufungwa kuko urumva yuko na urebye ntabwo babishakaga nabo kandi ntabwo bafata ifoto y'umukuru w'igihugu ngo bayikorere na ku kageni ari ubushake bwabo ntabwo byakunda kuko byaratunguranye. Nge niko mbyumva.
Wowe ukabona ko ico kugwa ari gikiga Abdul?
Hakagiyeho inyigisho bakabahugura bakabereka yuko ibyo bakoze atari byo ariko ntabwo hazamo gufungwa rwose. Ngiye niko mbyumva.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze rwose, tuba tubakurikiye gatanu kuri gatanu.
Urakoze. Hama nshuti zacu tusaba imbabazi, murazi ko iminsi yose ya gatatu ubundi ni ikiganiro cy'amagara y'abantu ariko uno munsi kubera kino kibazo twashimye yuko tukigaruka ko ikiganiro cy'amagara y'abantu tukazoshobora gukurikirana ku munsi wa gatatu. Turafise na Faida. Faida, ikaze nawe. Faida, uratwumva?
Ndabumva.
Ego, herereye Faida?
Ubu ndi Rusizi.
Mu Rusizi haravuga make Rusizi
mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego. Ni kibazo, ni intererano canke icyumviro kuri kino kibazo cy'abantu bano?
Njyewe inama natanga urabona yuko biriya ntabwo ari ibintu umuntu yakora ku bushake bwiwe cyangwa se ashobora no kwibeshyamo gatoya bikaba byakorwa. Ariko guverinoma y'u Burundi yagakwiriye kubagirira imbabazi ikagira ikigongwe ikabakurikirana ariko bakagize igihe noneho bababarirwa kubera ko kirahabwa ariko no muntu yakora na bwa kigandiriye.
Hama ari ari hahamwe naho uruhande rwa leta ruvuze yuko babwirizwa guhanwa ico bamunyuma n'inkica.
Ibagizwa
ari nkamwe bavuze ati ivyo bakoze twebwe bihanishwa na ino tegeko bigenda gutya nyene buhumiriza amaso kuko bakivuga ko arabana canke ivyo genda gute.
Bose leta y'u Burundi yagakwiye kubagirira imbabazi ikagira ikigongwe kubera ko naho bahanwa bazahanwe nk'abana ariko abana bagifite akazoza abana bagifite hari ibintu urubyiruko rwibeshyaho rukaba rwabikora nabi kubera kutamenya ariko bagira ikigongwe ntibahane nk'abantu bahana abantu bari intelektuele cyane.
Urakoze cyane
ibintu babishaka.
Urakoze cyane Faida na ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda.
Namwe murakoze.
Aga telefone rero ku mutumire wacu ariwe Ferdinand Simbaruhije umukuru na Nife na Debe gwitaho ineza y'abana karakunze buturi kumwe ku murongo wa telefone mwakoze kwitaba ubutumire bwacu Ferdinand. Aga telefone kare katugwe
ariko birako nashaka kubwira yuko jewe ntari ateje ntwaro na Nife na Debe jewe umunyamabanga mukuru na Nife na Debe.
Uri umunyamabanga mukuru muradutunga tuvugana mu kanya mwari mwatubwiye ko muri umukuru urunani ariko mudutunge nta kibazo muri umunyamabanga mukuru ego. Nuko rero hari abanyagihugu bamaze gutanga ivyumviro vyabo ariko imbere yuko tubashikiriza n'utubazo twabo dutandukanye akabazo ka mbere ico kibazo catanguye gute barabibabwiye mu runani FENADEB mwabimenye gute hamu aho kigeze ni gute ku makuru ya nyuma mufise twari twumvise ko bahava bajanwe ingozi nabagiye canke ntibaragenda.
Mwarakoze cyane rwose kumva ico kibazo mu byukuri uko byagenze bose hamwe barabana bashika indwi ariko rero ubwo nyine bagifatwa umwe bashasanga afite imyaka mike cyane n'ukuvuga basanga afite imyaka yuko adashaka gupfungwa uyu mwana rero baca bamurekura wacata hanyuma rero hasigara abana bashika kuri batandatu kandi bose abigeme hanyuma rero baragumayo kugira ngo bagire amatohoza niho rero mu nyuma zaho batatu muri bo barekurwa rero rero hari batatu rero bagipfunzwe abari batatu rero bagipfunzwe uno munsi mu gatondo twaronse inkuru tubwiye yuko nabo uno munsi hari byahindutse kuko uno munsi habonetse bashinzwe kuvuga mu butungane bashinze ko abana bobandanye baguma muze muri bobandanye bapfunzwe kugenda ko amatohoza arangira.
Hanyuma hariho umwe yarakwije imyaka atarakwije imyaka 15 abandi batatu turumva aho bari abandi batatu bobo kubera iki barekuwe bagenzi babo ntibarekurwe.
Uko twavyumvise umva niko twumvise ko vyukuri nkuko mubivuze ko hariho batatu barekuwe ni ukuvuga basanze atakibagira rero ngira ngo murabona ubucamanza urabona ingene abacamanza bagira amanza amatohoza yabo rero twebwe numva ko mure hano twebwe mu runani nibyo turabikurikirana cyane kuko turafise banadufasha kubikurikirana bari ku rubuga rero twese novuga ngo mbere ngo byagenze gute ido ni ido ko umuntu abasanga atabwiye neza uko bimeze neza ariko mugabo cyane babwiye coco nuko urumva abo bariko batanze bobo bera ni ukuvuga basigaye batanze ariko ibintu bakishwa kubandana yabakorera ko kugira ngo ariko atore bagize bagiye muri aya makosa rero bimeze gutyo ndetse icyo nabwiye cyo nuko bari bavuze ko abana kuko murazi ko umuntu ya Kiwundo nta bohero rihari yabarabigeme cyangwa abapasoni ariko gituma bashya bavuga bati abana bose bose muze muri mu bohero ry'ingozi rero ibyo niko bimeze ariko ikindi babwiye nuko naho bimeze gutyo rumba turafise no kuvuga abana bashaka kubana mushingwa manza twumvise ko agomba kunguruza urwo rubanza hanyuma kandi ataza kwikora we nyine mu kigo kitarenza amasaha 48 uko rero niko byifashe rero netwe natwe nk'urunani nta kuntu twatwikurikirana ku muntu utavyukuri tuba turubaza byaho bigeze n'ibyo nashaka kubashikiriza.
Ego hanyuma hariho uwitwa Abdule ya telefone mbere ko muza ku murongo avuze ati abo bana baremera ko babikoze nimba barabikoze babishaka canke bavuga iki
uko imeze urumva n'umuntu turabwiye cyo turumva nuko urumva kuko nuko bavuze ko bashaka kubana ya matohoza direkana yuko abana batabyemeye urumva rero rero kandi uko twabyumise nuko ibitabo byabaciye mu byabaciye niko abana bashiki bararoze ibitabo n'ibyo byaci imbere hanyuma rero mugabo byabize biva hari ntawuzi neza ingene byage ntawuzi neza by'ukuri ukuri hakuri rero dutwe turumva mwumvise ko basabye ubutungane basabye ko ngo ikirigo cyo kubandanya bagira matohoza rero nuko imeze urumva yo nta abana bavyemeye kuko bavyemeye aho urumva ngira ngo bata bacibwa igihano.
Hanyuma hari hiriho ayo matohoza ariko rakorwa ku ruhande rw'ubutungane mu runani namwe hariho ayo mwa muri komurakora kuko twumvise ko ari bitabo byaje biva babatiza kugira ngo umuntu yemeze ko ari bo babikoze harakenegwa amatohoza bashobora kuvuga ati twebwe ivyo bitabo twabinose gucyo bimeze gucyo kandi wundi mu Burundi bitabo biratirikanwa umugasanga aragifashe hagihaye wundi ku ruhande rwanyu hari cyo muri komurafasha nk'urunani
iyo byadutse no kuvuga twebwe cyo tubikurikirana ndetse nabwira ko twe dufite n'abantu basanzwe ariko dufasha nyine hariya nyine no kuba mu ntara nyine akiri basanzwe bahari nawe nyine abaze nawe nyine kugira ngo kuko urumva n'umushyira amazi kugira ngo aburane by'ukuri burya nawe nyine ataza kuronka nawe nyine ibyo akorera ko nawe nyine ibyo nabi abihagwa n'abantu batandukanye urumva nawe nyine urumva rero nibaza kugira ngo ngaho uko byikose burya amatohoza akomeye burya nayo abashikiriza amazi twebwe icyo dukora gusa ni uko gusa twoheza tukavuga n'umushyira amazi kugira ngo arajwe yoburana abingene yoburana kugira ngo ntabwo umwana by'ukuri ava agira ingorane ava arenganywa kuko murabona nk'umwana umwana ayiga mu mwaka w'indwi hanyuma ugasanga kumbure byashyize ugasanga yapfunzwe bivuye kumwikeko akamara imyaka akamara iminsi n'iminsi mu by'ukuri ndagahomba gakomeye cyane rwose kuko urumva abatayibyigwa ababyeyi bari mu maganya umwana mu maganya mu by'ukuri n'ibintu bibaje cyane aricyo gituma by'ukuri kugira tuti ukuri kose ukuri barabe neza ntihagire umwana ava agira ingorane atari ni ukuvuga ntihagire umwana ava ahogwa urwikeke rero ni ibyo ngira ngo umushingamanza rero nawe ariko arikurikirana urubanza turizeye ko by'ukuri ngira ngo abana bazokwezwa.
Hanyuma mbega mushinga na Ferdina mwarabonye ibyo bitabo bavuga ko basibanganije mwarabyibonere n'amaso yanyu?
Mu by'ukuri jewe sindashobora gushikayo mu rumva twarumvise ko bavuga ko ngo byasibanganizwa kugicekira ku maso ya igihugu rero zisinova mu cyangwa ndakibona mu twarumvise ko twabyumvise nyine ko babivuga nge cyo gitabo kimeze twabyumvise.
Hari isano byaba bifitaniye na bimwe byigeze gusibanganywa muri 2016
ivyo kubitora ko ivyo si ibintu vyoroshe kuko urumva kuvuga ngo kuko deja kuko nguna munsi nkuko mwavyumvise urumva ntibarafata ko n'abana aribo babinabikoze urumva kuvuga rero isano kandi tutabona neza ivyo arivyo tutabona neza ko abana aribo babikoze biyogora kugira ngo kwemeza vyo tugora
mbe abo bana twumvise ko ari 15, 16, 17 na 17 bari mu wakanga
bari mu mwaka w'indwi
bose barigana mu ishuri rimwe
bari mu mwaka w'indwi bose
hama ibitabo vyasibanganije ni ibitabo vyerekeye icigwa kimwe
ni bitabo vyerekeye icigwa kimwe ivyo twavuze ngo bitabo vya science ni humaine.
Ejo gye America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatatu mwari mumenyereye ko tuja mu vyamagara y'abantu ariko twashimye kugaruka kuri kino kibazo c'abana bapfunzwe bagirizwa yuko basibanganije ifoto mu kuri igihugu c'u Burundi ariwe pia nkuru nziza ku rongo wa telefone turase abanyagihugu basu tubazo dutandukanye sabatora twumva
yego neza ndabumva radio y'u America ndi hano mu Rwanda mu murenge wa Mubuga mu kagari ka Nyagatovu hano ikarongi nubwo dufite ibazo bya neto akariko ndimo ndabumva neza
akabazo canke intererano kumutumire
nabikurikiye cyane abarabana baviza barundi basibanganyije ifoto y'umukuru w'igihugu
ntibasiba baracarabera sabato
abantu bose baza gakiro k'umukuru w'igihugu
sabato
ufite ubudahangarwa bwa 10 minute
sabato
bagomba kubahwa kandi ntabwo bararabana bayobewe ifoto gutandukanya ifoto y'umukuru w'igihugu n'ifoto y'undi muntu mu byukuri nge mbona nubwo bahanwe ibihano byinshi by'imyaka 5 n'imyaka myinshi ariko bagombaga guhanwa koko kubera yuko bari bakoze icyaha kandi kiracyane icyaha mu mategeko n'icyaha kigomba guhanwa umukuru w'igihugu ni umuntu ugomba kubahwa no guhabwa agaciro
sabatura twumva
kuri hari kintu nashaka kugarukaho niba barabikoze bari mu ruhame mu bantu benshi icyaha kigomba kugira ubukana kuruta uko baba barabikoze ari abo bana 10 gusa ari abo bana 10 gusa bakabikora ubwabo ntabwo bagombye guhanwa igihano kingana kuriya
sabato uri kuri twumva
benshi cyane mu isoko cyangwa nko kuri asambura mu kigo ku mashuri bakabigerekana abandi bana ibihano bigomba kwiyongera.
Sabato,
hari ikibazo nashaka kubaza. Muri kunyumva neza?
Urashobora kutwumviriza imbere kubandanya?
Yego.
Ubwa mbere abana nabera uvuze yuko babikoze, nta numwe aravuga ko babikoze mu gihe bataracigwa urubanza baguma arabera. Ubwa kabiri nta gihano baracigwa, nuko bashobora gucigwa ico gihano c'imyaka 5. Ubwa gatatu sabana 10 nabana 7 barabana 7 mugabo ubu ni batatu basigayeyo. Akabazo kawe rero.
Yego murantunga.
Mhm.
None nagira mbaze iriya miryango mpuzamahanga ya Human Rights Watch n'indi miryango irengera agateka kazina muntu ikunda kuvuga iyo hagize nk'umuntu urugo urukwagirizwa icyaha, noneho bagahaguruka bakavuga yuko abo bantu batagomba guhanwa cyangwa se bakavuga yuko abantu bari kuzira akarengane. None nagira mbaze ese imiryango ya Human Rights Watch irashaka yuko abantu bagirizwa ibyaha bajya badafungwa cyangwa ntibabiryozwe kandi babakoze ibyaha? Ye numva bagomba kudusubiza kuko iyo miryango mpuzamahanga ikomeza kugenda ivuga yuko abantu bahohotewe, kandi nge ndabona umuntu wese wakoze icyaha agomba kubihanirwa niyo yaba ari gukekwa, ariko agomba gufatwa mu gihe bari gukora isohoza kugira ngo akurikiranwe, ariko imiryango mpuzamahanga ntivuge ngo ari guhohoterwa kandi aba yakoze icyaha.
Ugira umunsi mwiza.
Gukurikiranwa baze kubidusubiza, murakoze cyane.
Ugira umunsi mwiza. Ngahambwe guca Rwanda. Mwumvise akabazo ka Sabato Ferdinand.
Nakubise cyane kandi nibaza kongira ngo nakubise nayo bitigeze cyane gose yabarije.
Yego.
Mu by'ukuri twebwe ico twovuga twebwe nk'umuntu nani nuko burya twebwe umuntu wese uko ari kose naho yo mwana umuntu wese agize ikosa by'ukwitwe tuvuga tuti nahanwe. Ariko twa tuvuga tuti tugira tuti ahanwe mu by'ukuri bigaragara neza ko ari we yakoze ikosa. Kuko rero mwabyumvise nuko abana kugeza no munsi ntaho fata ko ntavuga ngo nibo, kuko mwabyumvise ko urumva na matoza amanza matoza atabandanya. Ariko twe tugira tuti dusanze by'ukuri ari vyo n'abana bafite kwa n'abonye. Kuko burya icyo nabwiye cyo nk'uko na uwo muzi naheze kuvuga ko mukuru gihe umuntu adasanzwe n'umuntu twese twubaha n'umuntu by'ukuri atahuta kuyubako. Rero nico gituma tugira tuti ntawuvuga ko dusanzwe by'ukuri bagize bakosa nuriza ko problema abana n'abana bohanwa kumbure ngene bahanwa ibintu kundi kunde mugabo ariko niza kongira ngo ko ikotse umuntu yokwereka yobereka kugira ngo nabandi bana neza n'ahirya ejo turase gufina kumbure ku bintu ateje gufina ko
baramutse bahanwa.
Ntagira ngo twebwe nk'umuntu ni twe ntagira ngo tuvuga ngo ntibahanwe tuvuga tuti mu byukuri ukuri kuja habona ntagira mwana n'umwe byukuri ahogwa ubwikeke.
Hanyuma bahanwe bohanishwa igitabo mpana vyaha canke bagahanishwa amategeko kwishura kuko bari kwishura
cyane kumaze tokibazo muri kuri ko twebwe ko tubona nuko burya muze muri umwana giye makosa kwishure abafite amategeko amura kwishure, no kuvuga hari byo bita reglement scolaire no kuvuga amategeko kwishure, kandi byo kuna nyene ko tuyazi na amategeko afite atekanye bitari bike atekanye ibihano bitari bike. Rero umwana rero batubwira kuti ari kwishure na hanwe amategeko nyene amuhande by'ukuri, hanyuma kugira ngo nabagenzi biwe nabo nyene babone ko bagitwa tinya uko burya ni cyiza ko burya abantu bose arya abatumbire hose mu masosiyete yose iyo atagwana kugiyeho ibintu bashaka kumera nabo ugasanga abantu bakimenyera. Rero tugira tuti umwana naho yo mwana nawe nyene akagira bakosa amateka arahari byo kuri nayo nyene aheze akurikizwa nayo nyene kurya meze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murumva aho Finadebe ihagaze ati abana baramutse bakoze amakosa niba hano ariko bahanishwe amategeko agenga amashure ibyo bitabo mpana vyaha bibe birabangire gatonya. Trose Celestin ku yindi murongo wa telefone Celestin Cards
ndiwe neza ku ijwi rya Amerika
twaramutse kandi turaza kwirikwa akabazo canke intererano ku mutumire.
Akabazo mbanza kuvuga nuko nabonye kiriya gihano cy'imyaka 5 kwa bariya bana cyaba kirengeje bashaka ibihano byoroheje. Hanyuma ku ntererano nuko ubundi umukuru w'igihugu hari hose ku isi hose agomba kubaho, si n'umukuru w'igihugu wese n'umuntu mukuru yakagombye kubaho n'abana. Nkaba numva rero nkurikije uko ababyeyi ubushize batakaga amategeko aramutse abafashe n'umukuru w'igihugu ababyeyi baramutakiye baza bavuga ngo burya umuryango uturuka mu kibano. Perezida nawe kuko numvishe bariya ababyeyi bataka cyane ati ntabwo ari twe twigeze tubatuma, ntabwo na nyine ababyeyi bigeze batuma hano mu Kinyarwanda turavuga ngo amatako y'umubyeyi acumura yicaye. Buri yabavyeye nabo babona ko basa nabacumuye ndumva baratakambiye prezida w'i Burundi. Ndumva nawe rero yareba nubwo ubutegetsi cyangwa se ubucamanza bwabahamye icyaha ariko nawe akabagirira ikigomwe kuko bakiri batoya bakaba barebwa akanyafu koroheje mu Kinyarwanda niko tuvuga bakagira icyo batinya kugira ngo kuko bakiri batoya ariko ntibigere aho bahabwiriya myaka itanu. Murakoze.
Murakoze ugira umunsi mwiza. Ego Ferdinand ibyavuze Celestin murabyumvise none ubu abana aho bari mwarababonye ba muri FENADEB bamerewe gute muri bo hanyuma haraba abo bafise bariko barabunganira bazoshobora kubaburanira?
Ego murakoze cyane kumeze icyo kibazo ariko hariho ikintu bagiraga ko bagira bazi ibibazo bavuga bati imyaka itanu jewe rero simbona aho ibyo bintu babikuye kuko jewe itonzi nuko uno munsi twabyumvise nuko bagize ba nuko bafashe ingingo fata kibanza yo kuba bagumizayo ni ukuvuga iminsi mirongo itatu nta myaka itanu rero nahamwe nize mbona ibyo bintu
bavuga ko ari nk'ahamwe icaha cobagira ntibabibaciriye ariko ati nk'ahamwe icaha cobagira bashobora guhanishwa igihano cy'imyaka itanu.
Yego cyane rero ngira ngo nibyo nkuko aheze kuvuga ati atabana bashari bato kumbure no kuraba nibyo ati yabwiye ati ndetse atanga n'impanuro ati burya umuhigo n'umuntu adasanga utafite umuntu ukwiraho umuntu ukubwira ko ibintu amakuru akubwira ko gusinya ko gutyo ati ndetse naho yari undi muntu wundi mutegetse wundi nta kumukina ko nguje kugira amakosa nkabe nayo waje umutuka cyangwa abone ni foto yibo n'ibindi byinshi bibi nibyo twenda tubiba gutyo n'ukuri nta muntu umwe no munsi ariko ko yofatwa nabi rero no kuvuga ko bikeneye ko abana niba bazi makosa bo hanwa ariko tugira tuti n'abana nibyo turavye burya umwana afite imyaka 15 akiri muto buri umwana w'umusanga hari nahaga ibintu kumbure ugasanga bigize atarinze no kuyumvira atazi ngaruka cyangwa ugasanga nibyo gufina nyine ugasanga mbwa ntabwo neza ingaruka yabyo ariko rero urumva mugabo ko abana niko ravuga ngira ngo ntabafata ko ntacono bavuga ko urumva nkuko mwabyumvise baracera kugira umuntu acera ntawe twovuga ngo no munsi ngo yagirwa ikosa rero urumva ngaho byatagoye gato urumva rero nitwe twatugira tuti reka ahubwo turabe ingene ubutungane bukore hanyuma ngira ngo azaze bashikize ingingo atari kera kuko nababwiye ko mushi wa manza ko nabyumvise ariko yitegura kugira ngo yunguze ku rubanza umwanya muto cyane tuzere ko ngira ngo kumbure ukuri kuzahabona rero nibyo rero umukuru w'igihugu n'umubyeyi nawe nyene ntiyabona uko bimeze akabona hamwe byose bikabagira nibaza ngo sinamuvugira mugabo ngira ngo uko bikotse ngira ngo azoraba ibibereye nawe nyene turazi ko ari se barundi.
Turase na Gilbert Kyundi mu rongo wa telefone. Gilbert Ikadze.
Halo
Gilbert Ikadze, ego uherereye he?
Munha ya Bururi.
Yego, nakabazo canke intererano ku mutumire wacu.
Ni intererano.
Duka ku ijambo. Duka ku ijambo turakumva Jilbe. Jilbe turumva agatelefone kiwe kadashobora katariko kararengana muri kano kanya. Hama Ferdinand, hari haba mu Burundi canke mu bindi bihugu bitandukanye ivyo bita caricature aho usanga umuntu bacishamwo bagacapa utuntu dutwenza abantu bakagira ikibice mu bicapo bitandukanye kandi ivyo navyo bigashobora no gufata abakuru b'ihugu batandukanye ndetse n'abandi bategetsi. Ico hari ico muriko muracibaza ko nkamwebwe ko bishobora kuba biri muri urwo rwego?
Ariko nibaza ko nibaza ngira ngo ko ndabyumvise ngira ibyo ni bya karikatire kuko karikatire irumba ko mure ni ibicapo umuntu ashapfa akagihageza kuraba umuntu akamucapa kunuku then umengo sinofata ko ibyo bisaze siko nubyita no bita ko cyaba kandi buri abantu bagira karikatire n'abantu kuri bahinga bari abantu baciye ubwenge ari abantu bize kuri bazi ku abantu ufata bajya abana sinofata ko bari ku rwego kwa ndashobora karikatire rero ngira ngo sinofata ko no bigenya muri ubwo buryo rero.
Ego turase na Shimira Imana ku ndi murongo wa telefone. Shimira Imana ikaze.
Akaze cyane.
Ego aho uherereye?
Merereye mu Bujumbura mu Gisagara, uyu mwanya tuvugana mpagaze mu Kigobe.
Nakabazo canke intererano.
Je nagomba guterera. Ikijanye n'ico cyo kuvuga ko abana bafashe ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo bo kubyanze nibaza yuko batobibahora gose ubifata ibisanzwe abana baba ari abana nyene yego nico kintu nibaza ko uko byogenda
urakoze cyane ugira umunsi mwiza yego hanyuma gafadina sibintu bibaye rimwe bibaye ubugira kabiri hari ico muri ko murakora ku rwego rw'amashirahamwe aranira ineza y'abana kugira ngo bashobore guhimiriza nkumbura umwana aravuga ati je naracafye ncapa no ku ntebe nkacapa na hehe kandi gushamwa gakaramu gatukura canke ka gase irindi bara nabigize ntazi byo ndimo hari inyigisho ziko ziratangwa wundi abana ku mashure barigishwa bati uyu muntu ntimugakore ko naho habifoto
mwaza tane gote kandi byukwizewe itukaza muvuze kinikazo kiteke nka kumutima kandi tumaze tunabivuga ngirango mu maraga atandukanye no kuvuga iyo bizimeze gukimu byukuri umuntu atabona ko ari kibazo kandi niho umuntu ataza gatora burya nta gusha gutora inyiso y'ikibazo ikazo kitaraboneka rero mu byukuri mfatiye ku byo bintu byabaye mu mwaka wa 2016 ndetse no munsi mukabona ko bisubiriye twebwe rwa byose tutabiduha inyigisho rero no kuvuga ko twebwe uno munsi haje muna kabona ko hari bikenewe cyane gose kuno munsi haba ababyeyi ababyeyi kwiye gutanga guha indero abana neza akabwira inyifato basiza kugira haba ku mashuri haba mu kibano haba no mu nzu by'ukuri umwana akamenya neza akamenya akamenya atasha kurenga no kuvuga akamenya inyifato ibere inyifato itamutere ikibazo haba ubwo nyene cyane haba no mu buzima bwe bwa haba no myaka yo kwirikira ariko rero mbira ngo ico no uvuga nuko burya rero murabona ko umwana nibyo umwanya munini amarana ababyeyi hari n'undi amarana n'abarezi ku mashuri turifuza ko by'ukuri haboneka inyigisho ku mashuri kugira berekene abana ibintu bibereye kuko burya hari ikintu hari ibintu abantu bakwiye kumenya ko abana cyane cyane niko ndavuga ko niho n'umunsi tero turavuga ko bakwiye nabonye kumenya ko hariho hariho ahantu hateweho gushika ni ukuvuga baronke inyigisho by'ukuri baronke inyigisho zijanye n'inyifato ibereye ku mashuri ndetse n'umuhera kuko mwumva ko umwana abana bene abo bagize nk'ibyo urumva ko ari amakosa akomeye cyane rero niko navuga hanyuma ikintu navuga kindi waheze kuvuga agize ati tujewe tuko nibaza ati nibaza ko abana atabana uba ati ntabana uba bidako cyane by'ibihano ko yari abana jewe ngira ndi umwana by'ukuri umwana uwo ari wese yohanwa agize amakosa yohanwa kandi ibihano by'abana birahari niyo ngira ngo niko kumbure umubyeyi umwana niyo yagize amakosa uheze ukaraba uri umubyeyi ukaraba wana umugira imbabazi birashoboka ariko mu by'ukuri burya ari ibihano abana bashobora guha umwana haba muhira ndetse haba no ku ishuri
hanyuma ibyo bitabo navyo by'amashuri binjamwo amafoto yaba ashobora kuba y'umukuru w'igihugu canke ikaba y'uwundi byo murabivuga ko iki ubundi niko byabwirije kumera igitabo cyabwirije kuja kwa ayo mafoto ntibidohava bituma n'ubundi uyo mwana igikosa ariko ratabizi gusumba mu gihe igitabo c'ishure akenshi uhuru usanga kuva kera carimwo ibitandukanye bitarimwo amafoto ga Ferdinand
yego murakoze cyane kubaza n'ibyo urumva mubivuze mugabo ngira ngo twese turavye igihe twiga amashuri mato mato ngira ngo mwese mwabyibuka turabona rimwe na rimwe ita wasanga wasanga ubona ko bikoma foto y'abantu rero ugasanga akabekera nk'umuntu kanaka w'umutegetsi kanaka ukabubona ko byukuri kagaragara rero nibaza ko ngira ngo sinofata ko ngo hagiye mwifotoje ko bwanje sinofata ko ari abakozi rero ngira ngo ibihambaye gusa no kumenya ko nuko abana bamenya byukuri uko igitabo cy'ishure kwari kucubaha bakamenya bagifata kugira ngo by'ukuri icyo gitabo kimere gitabo kimeze neza gikoreshwa n'abandi kizokoreshwa n'abandi bana bandi kuko uno munsi nayikoreshwa uno mwaka hanyuma umwaka uza kazokoreshwa n'undi mwana wundi rero byakeneye ko rero ko umuntu amenya icyo yubaha ngira ngo kumbure ngira ngo sinofata ko amafoto agiye koze kuganda sinofata ko ndetse mbona hari amakosa
hanyuma rero tugarutse kuri amategeko agenga amashuri atandukanye ya yandi reglement d'ordre intérieur bavuga mu rurimi rw'igifaransa kera hari abamwe ati umwana aracegwa tumukura atatu umwana agatresha tukamukura cumi tukongera tukamuha ubusa yaramuka ko zibi bikagenda gute ubu amategeko ahari mu mashuri atandukanye aratomora neza ico umwana abwirizwa guhanishwa mu gihe yononye ibitabo by'ishuri haba mu kubitabagura haba mu gusibanganya ibyo byose bishobora gusangwa muri ico gitabo yabaye mafoto yabinyandiko zitandukanye
Ego cyane kumubuze kuri burya munzu mategeko y'ishure nk'uko tubizi turazi ko by'ukuri harimo ibihano bitandukanye ndetse niyo mwana yananiranye urashobora no kumwirukana hanyuma ukamuta umubyeyi akaza kugira ngo ikibazo cy'uwo mwana mukigire hamwe ategere hamwe n'abigisha cyangwa n'abarongoye ishure cyangwa umwana ukamukura nk'uko ubivuze ukamukura amanota mu ndero nibyo byinshi yatekanije by'ukuri birahari rero nibyo turifuza kandi ko nk'uko byanditswe bitekanijwe turifuza ko biheze bigakurikizwa nk'uko bimeze
nako vuga kuri ico caha co gusibanganya ibitabo canke ico iyo kosa ryo gusibanganya igitabo ico co hari haho gitomoye muri ayo mashuri atandukanye
kumburi bizanye n'ibyo gusiranganya ifoto kumbure ngira ngo si ibintu twafata ko ari ibya kera cyane nk'uko mwabyumvise iwacu byatangiye kuboneka mu mwaka w'2016 ni ukuvuga urabona ati imyaka ishaka kuri itatu ni ukuvuga sinofata ko burya amategeko y'amategeko y'ishuri cyangwa ndetse n'amategeko yandi y'igihugu amategeko arahindagurika ni ukuvuga ibintu byose ushobora gusanga bitanditse gutyo mbwa ukeneye guhana umwana by'ukuri ukeneye kuraba ingene umuntu ku murongo uko bikose ntubura igihano kizanye n'ikosa bere iryo
hari amakuru mufise ku vyerekaye abo bana ko abigisha bakibona ivyo bahanuye imbere y'uko bishika mu butungane bakavuga ati ibi bintu naho bitoba biri muri abo bana bari bafite ico gitabo bakavuga ati ntihagire uzosura kubikora twamaze kubona ifoto imwe zibiri ivyo bitabo bakabikuraho bakagira iki hama bikongera bikaba hari cyo bacarabaye
cyuko hoba hanuye
umwigisha umurezi yoba yarabanje guhanura kibona akaba ariko se rikomeje kuba inyuma y'uko bahanuye babuvuze ati ibi bintu nibi bigakugwe muri ibyo bitabo
ko boba barahanuye imbere y'uko biba
ko boba barahanuye bakibona ayo makosa muri ibyo bitabo imbere y'uko bishika mu butungane
ko barahanuye bahanura
abantu abayobozi abarezi abigisha kuko ico gitabo ngira ngo ababibonye ubwa mbere harimo abana n'abigisha bakavuga ati ibi bintu ntibigasubire ntimukabikore
bo izi okumeno abasanga ndabahaye inyishu ntashokomeza neza yego
twese na Jonas ku yindi murongo wa telefone Jonas Kaze
mahoro
yego aho herereye hama kabazo canke intererano
mperere ibujumbura hantu bita mu Kinindo
nakabazo canke intererano
yari nk'intererano kuko na generali numva yuko abo bana nyene bisanzwe barakosheje mugabo umwana mu kumuhana si kumupfunga ngo umushire mu munyororo ahubwo uramushyira ahantu nyine ukamukosora nyene ukamwereka ko ikintu yakoze atari cyo ku bisanzwe ngira bari bafise nkeka umubabaro w'iyo foto nkeka batibanganije ngira nibwo buryo bari bushobora kwerekana ko uwo mubabaro nyene wabateye nyene bijanye n'iyo foto urumva barasibanganije bafise ikintu impamvu urumva bafise impamvu babikuye urumva rero yuko inyishu atari kuca babashyira mu munyororo ahubwo bari kubashyira ahantu bakabahanura bakababaza impamvu yabikeye bakora ibyo
kandi urumva baracara bera sinabo gushika ino saha bashobora kuba atari nabo babikoze
nabyo ne birashoboka nyine kuko urumva ku bisanzwe mu Burundi hari hakabonero nuko rimwe na rimwe abantu batabizi bashobora kuba barabarenganije
urakoze ugira umunsi mwiza Jonas
Ego
Ferdinand murumvise ivyo Jonas avuze sinzi kwa cyo mufise mu bivuga ko namwe mwavuze ati kuva mu 2016 imbere yaho ivyo ni twari bwa vyumve hari insiguro mubi
kavyo kuri je ngira ngo ntaco no fata ko ngo sinovuga ngo kumbe ngo byavuye kuri nibi no hava nsanga ndababeshe ariko nabwiye ko kutavuza gira ati byaje kuba byiza kumbure bahereye kuguha impanuro abana ntibasubiye hutse kubapfunga n'ibiki akavuga ati ari byiza kabone rimwe na rimwe usanga byabaye hano fata ko uno munsi ngira ngo turabye aho uno munsi ibintu bigeze ngira ngo nibaza ko ngira ngo nk'uko mwabyumvise ko uno munsi bafashe ngingo yo kugira ngo abana babandanye bafunga mu kurinda ko amazi amatohoza arangira uno munsi wewe tugira twebwe tugira tureka turinde turabe ubwo rwanza gunguruzwe hanyuma kumbure se twatwe nibi nimba kumbure ari byo gwanda cyangwa ari bindi ngira ngo tuzogira tumaze kubona urubanza zocika kandi tweza ko ngira batari mwari kandi icyo twosaba gusa nuko gusa byotebuka cyane uko uko umwe usurengana uko umwana afunga umunsi iminsi ibiri niko agira gahombo kanini cyane niko ababyeyi bagira gahombo kanini cyane turifuza ko by'ukuri niyo urubanza rwakunguruzwa turifuza ko ubutungane bwoteguza cyane kugira ngo wabana by'ukuri nimba atari bo bata amakosa afite by'ukuri baheze batahuka iwabo kugira ngo babandanye ubuzima babandanye amashuri kuko amashuri niyo ezazoheza akaba ubuzima mu minsi zose
twese kandi nala ku yindi murongo wa telefoni ya Ikaze.
Hello?
Ikaze ana.
Ego ndakumva munyamakuru.
Ego nakabazo canke n'intirano kumutumire Ferdinand Simbaruhije munyamabanga mukuru wa FINADEB.
Oya ni intererano. Ndibuka nigeze kuba ndumutumire nkuko kwa Ferdinand aho muri radio yanyu ku itariki 27 z'ukwa gatandatu 2016. Natumiwe na n'umunyamakuru Kamirinde. Nukuri twebwe ikuna kikibazo cy'aba bana basibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu ubusobanuro bwavyo nta bundi yewe sinzi ko uwo mu mwanya nkakwereka nkakubwira ico kibitera rona uyu mukuru w'igihugu ubudufise yaje 2005 azari umukuru w'igihugu mwiza yumviriza ibibazo by'abanyagihugu akundwa n'abanyagihugu kanatsinda yaratowe atorwa hafi 65% ku ijana 2005 aramamara abo muvyeyi w'abarundi bose abo muvyeyi w'abakene cyane cyane abo mugenzi w'abana abo mugenzi w'abasportif ariko 2010 bigeze ibyabaye mu bundi mwagiye mubona leta yiwe n'umugambwe wiwe bagumye bakora ibintu muvuga bitari byiza abana bishe abantu kuva mu byaruvubu n'ivyahese ndabisubira ngo byagatunda
ariko turaza kwirinda ivyagirije kuko tudafise urundi ruhande ruza kwisegura
yego umbabarire nyenda kugira aho byahereye aho byahereye rero bimaze kugeraho iyo kuri ico umuntu hasigara impfuvu yuri hasigara umwica n'umuryango w'umuntu rero bigeze 2015 ho byabaye bibi cyane gose murazi byabaye niho rero hacha hatangura za ndirimbo zamuhayagiza babana bamubyinira kukibara baratanguse batangura kugutwagwa n'agashavu kubera kubura ababyeyi babo kubura ba onkere babo abatante babo kandi bakwamba kuva bivugwa ngo ni leta ya nkunziza urumva umwana mu mutwe yatsiye developer ko nkunziza ari umuntu w'umugizi wa nabi rero niho byahe nonese ko kuva kera twari dufite ibitabo birimo rwa gasori harimo ndadaye umuntu wari kubwira na sibanganye igitabo kirimo umukuru w'igihugu n'umwe ntandi zi naho byigeze biro naho ntibabironderere ahandi
hama wewe
nabo bacamanza
uti nabo bacamanza
rero hari icyo bita situation atenyuwande nibumvirize barabe igituma abo bana bakoze ibyo bintu bumvirize umwana umwe kuri umwe
baravuga bati hashobora kuba atari nabo babikoze kuko gushika ino saha ibitabo ngo byari byaratiwe kugira ngo birinde bishika kuri iryo shure ryabo
uko niko nabivuze naye mu cyo kiganiro cya 27 juin bishobora kuba ari icyo kibazo hanyuma wari kuravuga hari ikibazo wabajije umunyamakuru wabajije Ferdinand ntiyagusubiza neza ati nta kindi gihano bari kuronka muri reglement d'ordre ya reglement scolaire ibaba bafite ku ishuri ego hari ura article ivuga ngo destruction de bien scolaire kuko ivyo ni bijya muri cadre ya yikosa rya destruction ukwangiza konona igikoresho cy'ishuri
agacanwa gute iyo yaramutse yononye ivyo bintu
yaje sanga bivana kera ari nk'ikirahuri wamenye baragipima mu byo yakaza kwizana bakagisubizamo wamenye umupira hari abantu bamenye imipira ya vore bakayitobora harabana bonona icuma muri laboratoire barestima bakaraba nk'icyo gitabo kubera kizokora kigakoreshwa n'abandi bana bazoza n'abandi bazoza igitabo n'ikintu kibikika rotire y'amanota 15 abahaye naho abacamanza bagize extedozere ushafata abana bagatwara muri prison bagaca bagira iki nje n'ivyo kwibonekesha babone ko uwo muprokere
arakoze urubanza urakoze cyane ana
nubwo butabira butari nyene bashaka kwirekana ko bakunda president bamugwanira bagira nje n'ibintu ku mwana biri byoroshe
ariko ivyagirije tubigabanye uvuga ico uyumvira ivyagirije tubigabanye cyane
ego cyane niyumvira je numva ku mwana bo kurikiza regrema hanyuma hakaba nikunishitwa hari ikintu bita kwedika abana ega abana biki gihe munyamakuru ntameze nko twe twize a notre époque twarubaha ikintu bagutoza kuba ikintu ciwanyu nico wundi none ubu abana biki gihe urabona abana biki gihe comportement zabo nokuri nimba ari situation bakuriyemo yiki ibintu byose donc byose abacamanza babirabe president kumutabura gutabura igi none se ko hari ibintu amanitseho ngo dusenga dukora ku mabutike ku makiosi iyo bitabutse umuyaga bitabuye hari gusanga ari koko kwiye kwatabutse hari gusanga ari umutwe wavuye izo se ni foto yiwe yononekaye ni izo kati batabigira infraction izo nizo barakwiye kubihanira mu kigo bagahana abana bagatuma ko ababyeyi bakaraba nujya ngiye nakubwiye origine y'ibyo bintu uzosanga uwo mwana afite ikintu aruprosha prezida
rero kugira
agaragaza umubabaro wiwe atabura iyo foto cyangwa akayisibanganya kugira yumve ko yoba yihoye ka kababaro uyo leta cyangwa wewe yaramuteye n'ibyo
ubwira umunsi mwiza ana urakoze kuvyumviro vyawe Ferdinand ku ruhande
niko ndavyumva niko nabisiguye icyo gihe hari 2025
urakoze ubwira umunsi mwiza
ego ngegeje kwishura kuri cyo kibazo cyo kwa ngegeje kubaza cyo kwanze kwa Alain zindi azakungira ngo yavuze ati yaiza kumbe ukuntu abana babona mukuri gihugu ndetse navuze n'ibijanye ngo nabatabanza babarinzere n'ibindi ariko ngegira ngo twebwe hano mu Rwanda twebwe ibyo n'ibyo twoza mutane kuko twebwe huya tuvuga ikintu by'ukuri nuko twa tugifite icyemezo nuko mu kino gihe no munsi niraza ko nta kigwa kirakogwa uno munsi cerekana neza ko abantu bafite kuntu babona uyu tanko uyu undi bidanye kumwe n'ibihe turimo rero ngira ngo muri ico bimeze gucyo rero neza ko ngira ngo ibihambaye ndetse no fata ko nditwagwa twe ku hano n'undi mwandi cyane deve ko ngo bya iva twewe igitito iva ko ntacho tubona ntacho tuzi rero ngira ngo ni habona ibyo bizogerekana niho twese twagira tuti tukashikiriza uko ico kigo izo tayi duhaye rero ntabyo ndabona mutane hanyuma yakoze ku nkosoye ati twiye bijanye nazo na no kono ni foto avuga ngo ngo decision scolaire bonde bien scolaire bon idio n'ijuru bari hano kandi navuze naje kumbwira nti kuri kose kugira makosa yose byabaye barondi ikosa by'ukuri bijanye ikosa ntaje ntibodibura mwabiye kene ko by'ukuri yo regrema scolaire koko irahari ari kugira ngo ikurikizwe twifuza kugira iteka uko kugimeze by'ukuri isomwe bayirabe barabire ingene bo hanabana by'ukuri atababaje kuko navuze ko abana nko kandi ntangura abana bya biragoye araho mwana agira ibintu atazi ndiye koragira rero urumva biragoye by'ukuri ariko ngira ngo reka tune turabi yo bitera bija ngira ngo vuba cyane ngira ngo bizodadanuka kuko nabwiye ko no munsi hari amasaha 48 asigaye kugira ngo ubibazo cyo kongurwa
numva ala kandi aragaruka ku kintu cyo kico kibazo gishura no kuba ikibazo cha politique muri Fenadebe mu byumvira kwiki
bon sa politique jewe twetse gutabira urumva byo twa gutora neza ko bya politique byo tugora kuko nta byemezo dutse ko bya politique twebwe no munsi kanukuri ndezewe nico gitwangira nti jewe ko turaba twebwe twumva ko urumva uko bikose ngirango kugira ngo bafate abana ngirango uko bikose bari uko bikose ibyo bitabo byaronekanye uko biraboneka rero urumva yavuga uti kumwe nta kibonekamwo nibyo bavuga ngo bizi ya politike muri kano kanya tuba tuvugana jewe sinovuga ngo ndabyemeje ko ari ya politike ariko ino basanga
bya politike nashatse kuvuga ya politike yavuga ati angishika ya vyagenda gutyo amazi imyaka bihindukira gutya politike iratandukanira gabura isubira kuza gutyo maze iyo politike nyene yahindutse bwe kugasanga nabo bana byarabakozeko
niho navuze ko nta kigo no muskekana uno munsi kuje na politike no munsi inge nabana bamwe nabandi babona ngido cyagira hina kurika nta kigo no muske yabone kandi wacu mu gihugu twa gufatira ko ari cyo gituma no gira ntije yo kuja ino ya politike ntaje no da mutane je
mbega Ferdinand murafise mu runani Fenadebe nk'abantu biga imyitwarire y'abantu ko abantu bigenza psychologue nibiki hari abo mufise mu runani rwanyu
mwakoze cyane gose burya rico nabwirira nuko burya urunani burya ni urunani so kuvuga urunani no kuvuga na mashira hamwe no kuvuga urunani no munsi Fenadebe yo mashira hamwe atandukanye amashira hamwe ashe 37 yose byuko ari mu byagata kabana ariko afise umwe yose usanga ikise ibyo isangije cyangwa no kwita ama service atandukanye itanga rero mu mashira hamwe agize urunani Fenadebe tafisemwo tafisemwo abizi bya psychology tafisemwo abatanga service zitangwa na psychologue ibijanye n'imibereho y'abantu twafise by'ukuri hanyuma rero ndetse ngira ngo muri iminsi igenda ngira ngo twari ko twibwira ngo abantu bakiri hari rero urumva twibutsa ko bagenda kugira ngo babonane hanyuma bagire baganira abe ico bofasha
nako kabazo nashaka gushika ko murumva ko mukanyishuye twese na Fidel ku yundi murongo wa telefone Fidel Kaze
ego ndabumva
ego ni kibazo canke intererano duga kwijamba
ngomba base ndo abo bana bashobora kuba bari yoneje imyaka yo gufungwa kugira bace bishyirwa mu mvo za politiki kugeza kuri icyo kigero kuko je nibaza ko abana bakoreye icyaha ku ishuri baca bahanwa n'ishuri ryabo sinzi ko ngende baca babikora ku ishuri bitananiranye bagaca biduza ku buryo bigera aho bijya mu rukiko icyo ni kibazo cya mbere baza kunsigurira ko abantu bari beneze imyaka ko bantu bafite wenda ubwenge bwo kuba bazi ko icyo ari icyaha kuko ni ikintu gikunze kuba kizwi n'abantu bakeya na cyane cyane abantu badufise imyaka mikeya hanyuma urwererane yaje nka cyambuga nti rwose bakagombye kuraba ukuntu biyambaza abasikoroze kuko mutamuhezere kubivuga waraho usanga ari ikibazo kujyagashikiye kuko ndibuka vrema natwe mu myaka ya mbere ho hino wacu muri Congo tugeze kugira umuperezida biba ngombwa ariko atangaza yuko ubwoko bwacu babwica hanyuma bigera gihe twumva yuko ibintu byose byabaye bakuru bacu bapfuye ko aribo babishe ibintu byacu zagiye ko aribo twatiraho nashe nk'imyaka umenga nk'umunani kuko umunsi batubariye ngo yapfuye nibuka yuko hano twaciye tuvuze induru tunezerwa turi abana turirwa turaririmba kuko twe twari tuzi ko umuntu watugirira nabi avuyeho
uwo muperezida
usanga n'abana urugo rugero babikoze
uwo muperezida
rero biyambaze abapsikologe kugira bazi kubafasha mu guca imanza abana ntibacibwa imanza nk'abapuciste bacibwa imanza nk'abantu bakoze icyaha batakizi murakoze
uyo muperezida Gafidele yari inde hama ubwo bwoko nimba atari ibanga n'ubwa
okay ni umuperezida wacu wo kukuruke Kabila umwe yitabye Imana n'ubwoko nyine yari yavuze ko abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mbenga nuko rero bari bavuze ko bitwa mbese abivuga baca bibica ari abanyamurenga ari abanyarwanda ari abantu bose baca bibica abantu bose babita abanyarwanda kuko twe nyine tutariho biba ngombwa ko twebwe twumva ko ari umuntu nyine ari umwasi wacu ari umuntu ubangamiye kubaho kwacu twe twaranezerwa twumvise ko yapfuye mugabo tumaze kumenya ubwenge twaje kuba baratumenya ko ari ibintu bya politiki nyine
urakoze ubwira umunsi mwiza ego Ferdinand murumvise ibibazo n'ivyumviro vya Fidel ari muri Republika ya Demokarasi ya Congo
na vyuze cyane kandi yakoze cyane gusoza ico kazo kurumba by'ukuri byakeneye ukamenya neza mbega abana bapfunzwe by'ukuri bayo bari burakwize imyaka yo gupfungwa ico ni kazo gikomeye cyane kandi birakeneye ko n'abandi bose bari kwatwumvira bumva neza ibyo ari byo no kuvuga twe hani wacu ko imeze amategeko ibyo atekanya nuko umwana ayi wacu kuva ku myaka 10 na kuva ku myaka 25 gushika kuri 10 na gushika kuri 18 no kuvuga umwana arashaka gupfungwa ariko mugabo bihano bamuha si bihano bikomeza niko sasa kuno bigabanya rero arafwa sa gupfungwa rero ni za Kongo ico bita majorite penale no kuvuga bamaze kuzikwiza ibyo rero mbanga ko kubwata tabona ko zikuri imyaka nibyo nibyo imyaka yo gupfungwa bamaze kwikwiza hamero ico kino bwa kijaje nazo na ya zatimbe none yaduha karero kingene byagenze iwabo agira ati twe gihe cyo kwana tumubushiza kanaka ari byagenze kuno ya nize tane gusa duha ubwo buryo ni byiza rero nkuko nayabwiye twe bahana umuntu n'umuntu nkuko nayabwiye navuze ko dufite amashiri hamwe arimo abantu batandukanye bize ibintu bitandukanye harimo ndetse nabize ibyo no kwita imibereho no kuvuga bize na psychology nababwiye ko twe muri minisitiri twimbira ngene turuka abantu baje kuraba ingene bimeze kugira ngo baheze barabito interano bashobora gutanga
Twese kandi na Diodone kuri ndi murongo wa telefone Diodone ikaze nawe. Yego aho herereye hamakabazo canke intererano?
Intererano.
Nduga kwijamba mugabe ucuduzi turiko tukumva turinze kugira ingufu nyinshi.
Nashaka kuvuga ko abana. Abana urikurabira baracyari bato nuko bavuga ko hari hageze yuko bapfungwa. Kupfungwa ndumva birashoboka ko bapfungwa ariko uravye ibintu bakoze. Bashobora kuba babikoze batabishaka cyangwa bakaba babikoze mu byo gushyira nk'uko ibindi bikoresho byo kwishyura bishobora kononekara nimba rero byarakozwe bari bakwiye guhanwa hakurikijwe Grammar School bagahanwa n'ikigo cy'ishyure kumbure bagatuma ko n'ababyeyi bakabyikira ko simbona ko gupfungwa byari biri ngombwa ngo batwarwe na polisi baje mu kasha ni ibintu byerekana ko ari ibintu bya bindi nyine by'intwaro mbi ari ibintu byo kuguma bikwegera ku bantu bagomba kwerekana yuko perezida ikindi kintu kirengeje cyane perezida ni uwo kubaho ariko mu gihe bakoze ikintu kiboneka yuko ari ibintu byo kwishyura byari bikwiye guherera kwishyura bitarenze kuja gufunga abana mu mpimbo kandi ndumva yuko ikibazo cyari gikwiye guherera kwishyura bakaramwe bagikemura n'ababyeyi aho riye kuja gufunga abana nk'abagiye babone ko nubwo bavuga ngo baragije imyaka je nabona bari abana bakiri batoya bari bakwiye kuraba ubundi kuntu bagikemura n'ababyeyi hanyuma nimba ari byo bitabo cyono mu bikariwa nkuko bisanzwe bikogwa ku mashuri natwe twarashiye mu mashuri y'ibitabo byatabutse barahamagara ababyeyi n'indi gitabo cyangwa amafaranga runaka bakayadushyize bakagura gishashe
urakoze cyane gose ubwira umunsi mwiza Diodone kuri ibyo byumviro byawe ego twese kandi na Jean-Pierre Ricard
koze
ego
nkuko bisanzwe ikirunda ni wacu ni muhira numva ko ikibazo cyabereye mu ishuri ko cyakigera hejuru cyane gose ntibaza ko afite abarezi baprefe directeur bakicara hamwe bakabasaba abanyeshuri bakoze bakabahana ko bisanzwe agatenze kwishyira muri politiki ngo bagize ishusho ry'umukuru w'igihugu
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza
kose abari umwana ni uwo guhanurwa kuko uri ku ishuri wagiye kwiga byinshi nuba ko tuva mu mushengo giye gufungwa kandi nimba imyaka itanu
urakoze cyane Jean-Pierre nawe ugira umunsi mwiza ego Ferdinand dusanga bariko barasozera ikiganiro cuno munsi muri isanga hanyuma wigeze kuvuga yuko bazovanwa mu kirundo hasotse itege kurivuga ko bavanwa mu kirundo bakajanwa ingozi gufungirwa kuko ari naho basifise no kwita gashogashwa kwakira abana ubundi akugashoka meze gute iyo umuntu yumvise ngo gashogashwa kwakira abana uko bapfunzwe si kwa bakuru bapfungwa cyane
Mwakoto chane kose kumbaza icho kibazo nukufuga mbele kundi nizyo kusamu nizyo itatu mbele kugambele kutato chokwa Diodone nagilati ya wana shakua tako ze makosu kwa sangumele kwa zira ubusa nivyo kukoku kuzino mwote nukomu wizi kuva bafashwe nukufuga ni hacha kukula neza kovyukuri awane wakze makosa nukufuga yudu mbako unomwote kwa kutu wakitwa hivuga unomwote kwa fatako wana achera nivyo nungu neza kwa ngilango icho otuwe singilango kovyukuri na wana kwezino umuntu abana fatako ibacera yavuze kandi ati abana hari naho abashinzwe kubikora kumbure mu gufina turazi ko abana rimwe na rimwe bishyira ugasanga bariko bafina ugasanga bagize amakosa bice mu gufina niba hari neza ingaruka mbiza z'ibyo bikora akora nukuvuga rero urumva ko aho n'ibyo urumva abana n'abana nyine urumva ico gituma tugira tuti ni byiza ko byukuri amateka yo ku ishuri akora mu bihe n'ibi kugira ngo abana kumure umuntu ntavasanga baburije iterambere ryabo ikintu uvuga ni kibazo kitaneza ni Jean-Pierre yagize ati tujya ku mashuri burya habaho umuyobozi habariho prefe ndetse n'andi bategetsi bandi bo ku mashuri ati abaye amakosa bene ayo ati none ati ntiboja hamwe mbega abayobozi abo nyine bajejwe indero nyine ku ishuri bakaraba kuri ibihano kibereye ati ndetse bakisunga uko bakaheza bakaraba abantu
yego dusongora dusigaranye iminota mikenya dusongora yego
nibyo twe ibyo twese byo kwitwa byumva cyane gose n'ukuri turifuza ko byo kuri webe nibi kumateka y'ishuri yozakora cyane
ego hanyuma aho bazopfungirwa ingozi bisigura ko bafungwa nk'abakuze canke biratandukanye
mu byukuri uno munsi urumva uko bimeze uno munsi urumva hariho aba uko uno munsi ndi tunganije nuko uno munsi se hariho amazama abantu ba amazama urumva hari nabwiye ko ingozi ko hameze urumva hariho uno munsi hariho prison na hariho y'abantu bakuze rero uno munsi rero abantu bakuze mu byukuri abantu bakuze uno munsi n'abana ntibafungirwa hamwe usanga hafite ukuntu hagabuye rero murazi ko abana batakuje hamwe abakuze nabo kaje kwabo kubera ko mbure ntibandukanya ingeso mbi usanga umuntu akuze usanga kenshi na kenshi bose amaze gusatsa amaze kugira amakosa menshi cyane iyo rishobora gufata umwana akamushyira hamwe nawe usanga umwana agiye kumurahura ko ibintu atari byiza
murakoze cyane gose Ferdinand Simbaruhije tukayibutsa ko muri umunyamabanga mukuru w'urunani FENADEB mwakoze kwitaba ikiganiro cyacu yakoze ingenieur yegeranije amajwi umuhinga bw'ivyuma na Fasil Gebe twari kumwe nanje na Lidiane na Hazuna ndemesheje muri sanga y'uno munsi twongere dusaba imbabazi ko mutashoboye gukurikirana ikiganiro c'amagara y'abantu ni kuwa gatatu uza mandanye kuranigwa mu vyo murimo vyose abatashoboye gukurikirana kino kiganiro cose mushobora kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse muri sanga mubandanye rero kuryoherwa mukanya insase n'incamake y'amakuru mu rurimi rw'ikirundi ndi ni kinyarwanda
Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu